bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazendongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Wakabiye mechile hilo kwa gie kurondela infashanyo. Infashanyo mwasanzwe bafasha mulicho misata.
Uni Jean de Dieu Ndikumana muunganizi mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu avuga ko bagiye gushira hamwe ingufu kugira ngo bafashe bantu nikora mu Burundi ni mu gico gihugu kiza ubugira gatatu mu bihugu bikenye. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato muri abihagufi ya maradio yanyu hagataho ibitigiri by'impunzi z'abanyekongo bagaragaje imbere y'uhakorera ishami rya Unigita impunzi HCR mu Rwanda bibandanya byongera rekana iyo nkuru turayigaruka ko mu ntango muri abi hafi ya maradio yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ko umukozi yakoresha mu gihe abafaransa Hydraulique Sans Frontières yari yanyuruje ku munsi wa kabiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yarekuwe nyuma y'amasaha 48 afunzwe icamaso. Ubuyobozi bw'ishirahamwe Hydraulique Sans Frontières butangaza ariko ko uyu mukozi nubwo yarekuwe yarekuranywe ibikomere byinshi mu maso. Uwo mugabo yakoresha ishirahamwe ryo muri Congo Hydraulique Sans Frontières ry'abafaransa rikora mu gisata c'amazi yanyuruje ari kumwe n'abandi bakora na batatu nyuma yaho imodoka yabo iguriye mu mutego w'abantu bitwaje ibirwanisho. Abo babiri bandi bakaba baciye bicwa, babiri muri bo bicwe rero ku munsi wa mbere. Ishami riharanira gateka kazi na muntu rikurikiranira hagufi intambara muri Siriya ritangaza ko ibitero by'abashigikiye leta ya Siriya vyabaye kuri wa kabiri mu gace karimwo abarwanya leta mu burengero bw'igisagara ca Guta vyahitanye abantu barenga ijana. Iryo shami rifise icicaro mu Bwongereza rivuga ko abantu wa 250 bamaze kwicwa kuva ku munsi w'Imana. Leta z'umwe za Amerika zikatangaza ko zitazi neza ibera muri ivyo bice vy'intambara kuko abasirikare babo atariyo bari, ariko leta z'umwe Amerika ivuga ko ikurikiranira hagufi ibera ngaho muri Siriya. Umuvugizi wa Departement ya Leta ejo ku munsi wa kabiri yavuze ko intambara zongereje ibitigiri by'abakeneye kuvurwa vyihuta ubu bakaba bageze mu bihumbi. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104.3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni ku rubuga rwa internet yacu wezi 3 akaburungu radio yacu VOA kaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook address yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibitigiri by'impunzi z'abakongomani baba mu ikambi ya Kiziba mu gihugu cy'u Rwanda bakambitse imbere y'ahakorera ishami rya Onuribitaho HCR kibandanya cungerekana. Ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Jean-Claude Ganza Munyamagana ariko arakurikirana iki kibazo kuva ejo aho bagiye gukambika basabwa gutwagwa mu yandi mu bindi bihugu canke naho bagahabwa ibyangombwa bikenewe ku mpunzi zose. Claude amahoro ngaho imbere ya HCR mu Rwanda.
Amahoro Diane n'abakurikije bya Amerika batumva nona.
Ubicuka tifashe gute ibintu bimeze gute?
Mu byukuri umubare wiyongereye cyane kuko bamwe mu baraye muri no mu nkambi basanze bagenzi bahiraha biro bya HCR cyane bya Karongi bamwe bari mu duhema bagondagonze abandi bacibikije izuba munsi y'ibiti abandi bari mu kivunga hirya no hino aho bagenda baganira batutse hirya no hino. Mukanya gato nabonaga abari baje nyine bagemuye bari baha abana bato y'ibikoma abandi basangira ibyo kurya bari baje bitwaje, ariko impungenge ni zose kuko hirya no hino baragenda babona ko bazengurutse n'abasirikare ndetse n'abapolisi bigaragara ko bambariye urugamba. So bavuga yuko bari mu migegara bikomeye.
None kuva ejo ubu baringaho urazi ko abitubwiye ko bahashitse hakiri karaho bakoze n'urugendo rw'amasaha ne bava iyo bari baza bazangaho gukambika imbere ya RCR baraye bafunguriwe byifashe gute harimo abana harimo abafasoni barusaho baryama.
Yani mu byukuri na havuye mu gihe cy'ijoro abenshi bari baryamye hanze aho bari bashashutse cyangwa se imikeka abana nta byo kurya bigeze bahabwa n'urundi rwego uretse ko baraye mu nkambi babyutse babagemurira bakabazanira igikoma bakabisaranganya uko byari uko bagenzi babo bari babibazaniye ariko nta yindi mfashanyo bigeze bahabwa habaho kuryama ibyo kwiyorosa cyangwa se ikindi icyo ari cyo cyose.
Hari abari abagarukira ko leta yaje kureba uko byifashe abo muri HCR hari habaragira icyo bavuze kuri ico kibazo.
Mu kanya gato ahagana mu masaha 5 uhagarariye HCR hano Karongo amaze kubwira impunzi ko kuri ubu ibintu babishyize mu maboko ya leta y'u Rwanda bityo ko ababyemeye bashaka iby'imodoka zibasubiza mu nkambi ya Kiziba mu gihe ibyabo bikiganirwaho yanababwiye rwose ko nibatabyemera ibiza kubabaho byose babyirengera ko bo nka HCR batabibazwa. Ni nawe magingo aya wageze kuri izi mpunzi wenyine bigaragara ko zo zivuga yuko zikomeza kuguma ahangaha kugeza zibonye igisubizo zifuza.
Ni ukuvuga ko n'ubu bararahira bakarenga ko baza kuguma ngaho gushika baronse inyishu.
Bavuga yuko badashobora kuva ahangaho uko byagenda kose kuko uburyo zibayeho ndetse cyangwa bifashwe na leta y'u Rwanda ngo zitakifuza kuguma ahangaha muri iyi nkambi. Mu kanya gatoya mumpamagaye nari ndimo mvugana n'umuyobozi w'iyi nkambi maze kumbwira ko hari amakuru amaze kwakira kuri telefoni ahamagawe n'abahagarariye ingabo ndetse na polisi mu ntara y'iburengerazuba bamubwira ko ari uri kugandisha impunzi zibuza kugenda kandi ko ngo abashobora kuza kugira ibindi bibazo haba gufa cyangwa gukomereka ngo ariwe ku giti cye uzabiryozwa. Niyo makuru mu kanya amaze kumva ubwo mwampamagaraga avuga yuko rero umutekano wabo ntiwizewe kuba HCR ivuze ko ibavuye imbere bashyize mu maboko ya leta kandi leta n'ubundi bigaragara yuko ihonyanga uburenganzira bwabo hari abakomeretse hari abarashwe ndetse mu gitondo mbere y'uko nzangaha hari amakuru nari namaze kumenya yuko umwe mu babyeyi bakubiswe ejo yagize ikibazo cyo gukuramo inda na namugezeho mu bitaro bya Kibuye ahari nubwo ntabashije kuvugana nawe ko yarameze nabi ariko abamurwaje twavuganye batubwira yuko bakeka ko uruhare runini rwatumye akuramo inda ari inkoni yakubiswe ejo n'igisirikare.
Murakoze cyane rwose Claude Ganza Munyamagana ubandanye ukurikiranira hagufi ivyo nkuru hama turaheza tubigaruke ku makuru yacu yo hanyuma. Tukibutsa rero ko izo mpunzi z'abanyekongo ziba mu ikambi ya Kiziba zihamaze imyaka igera kuri 22 muri make ico basaba nuko basaba kwitabwaho gusumba uko biri bemeza ko dupfungurwa baronka tutakibafasha kubaho tutakibashoboje kubaho. Ico kibazo rero turabandanya tugikurikiranira hagufi muraze kuba hagufi ya maradio yanyu mu makuru yacu atandukanye turiko turabategurira ku mugoroba. Ejo ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri no wa gatatu Entebbe muri Uganda hatanguye inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko bitegekanije ko umuhuza matati y'abarundi Benjamin Mukapa atanga icegeranyo caho agejeje ibikorwa byo guhuza abarundi. Mu kurindira ko tumenya ivyavugiwe muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika mugenzi wacu Yarusha Pierre Claver niyo nkuru aratwibutsa ico bamwe mu batavuga rumwe na leta y'u Burundi baga niriye n'umuhuza Benjamin Mukapa mu mubonano bagiraniye kuva ku munsi wa mbere gushika ejo. Pierre Claver niyo nkuru.
Intumwa z'abatavuga rumwe na leta y'u Burundi zabonanye no muhuza n'indwi zigezwe n'imici ibiri mu gwa mbere ugezwe n'abahunze igihugu aribo Dr Jean Minani atwara urunanese na red rw'abatavuga rumwe na leta ivyegera vyiwe bibiri aribo Pamphile Muderega na Aline Ndenzako hamwe na Anise niyo nkuru umunyamabanga mukuru w'ubwo runani. omugugira kabiri ugezwe n'abavuye mu Burundi aribo Leon Sengida Kumana icagira cyutwara umugambwe Frodebu hamwe na Evariste Ngayimpenda wo mu mugambwe Iprona urwande rutemewe na leta amakuru twaronse nuko na gato gwasa icagira cambere cyutwara inama nshinga mateka byari bitekanjwe ko yitaba uwo mubonano kubwurunani amizero y'abarundi yamara tumubajije yatwishuye ati jewe ndi Bujumbura abari muri uwo mubonano batobiye ko yahavuye ashima kurunga ikintumwa uburongoye izo ntumwa Dr. Jean Minani atwarunani Sanarede yemereye ijwi rya Amerika ivyugo rugendo yavuze ko ashima n'ingendo muhuza yabakiriye izo ntumwa zose Benjamin Mukapa n'abagize ibiro vyiwe yabakiririye rimwe kuvejo ku munsi wa mbere no mu gitondo co kuwa kabiri izo ntumwa zabwiye ijwi rya Amerika kw'ivyo baganiriye n'umuhuza Mukapa ari vyerekeye aho ibiganiro bihuza Abarundi bigeze kubw'izo ntumwa ibiganiro birakwiye gusubira gutangura kugira haganirwe ibibazo nkora mutima bifuza ko tumigwa abegwa n'amatati bose hanyuma akaboneka n'amasezerano n'inyuma yaho mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka weze habaye igice ca kane c'ivyo biganiro catwaje umwanya munini ariko bigahera ata amasezerano ashesewe ko ivyashabuje umuhuza kuko yatangaje ko yari yiteze kwaboneka ayo masezerano abo batavgarme na leta bavuze mbere ko batitavye ivyo bikogwa ariko hari bamwe mu bagize ubwo runani bitavye ivyo biganiro ikindi zo ntumwa zabwiye umuhuza I Dar es Salaam ku mugwa mukuru w'igihugu cha Tanzania nuko zitemera ihinyanyugwa gibwirizwa shingiro zabwiye Mukapa ko hanakoreshejwe iterabwoba mu kuyandikisha nabo bitadukundiye ko tuvugana n'ibiro by'umuhuza izo ntumwa zatwemereye ko ivyo biro vyakirije ivyifuzo vyabo byose Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru na wiwe urakenuye tukiri ku makuru y'u Burundi ariko utiyafatiye mu vyiterambere bitigira ivy'abarundi babayeho mu buzima bwa ntawo nikora vyariyongereye ku bice birenga 18 kwijana kuva mwaka wa 2016 kubwivyo imiliyoni ijana na 41 n'ibice 8 vy'amadolari y'abanyamerika akaba ari yakenewe muri uno mwaka kugira ngo abantu babayeho nabi bashobore gusununurirwa ubuzima bwabo ivyo vyemezwa n'igisata cawe nikwijejwe kugarukira kuri bantawo Nicola Ocha ku mugenzi wacu Diane Ndonse aratubandaniriza iyi nkuru
Ibitigiri by'abantu Nicola vyavuye ku miliyoni 3 mu mwaka uheze bijya ku miliyoni 3 n'amajana 6 uyu mwaka muri abo imiliyoni 2 n'amajana 4 nibo bababaye cyane Igisata cishiramwe mpuza makungu ONU kijeje kugarukira kuri bantawo Nicola Ocha mu mugambi wo gufasha bantawo Nicola muri uno mwaka w'2018 kivuga ko hakenewe imiliyoni 141 n'ibice 8 vy'amadolari y'abanyamerika kugira ngo bashobore gufashwa utwara icyo gisata mu Burundi Gary Conil avuga ko kizoshigikira leta mu kubafasha umuryango ufasha imbabare uzoshigikira leta mu nguvu zayo kugira ngo bafashwe mu byankenerwa nyamukuru ko gushikira amazi meza kwivuza kwiga uburyamo ugufungura eka no mukurondera inyishu irama umuntu umwe kuri bane babayeho mu gufungura na ihindagurika ry'ibihe hamwe nuko iby'ubutunzi byifasha bikora ku barundi barenga imiliyoni 2 n'amajana 6 bakenewe gushigikirwa kugira ngo bashobore guhangana n'ububabare barimo muri abo imiliyoni nyinshi z'abantu Nicola zikenewe gufashwa mu maguru masha mu byo gufungura ibijyanye n'uburimyi cyangwa amafaranga make kugira ngo bashobore gufungura amatohoza ajanye no gufasha abantu Nicola y'igisata Ocha yerekana ko igitigiri cy'abantu Nicola catanguye kunyuka kuva mu mwaka w'2015 ahanini bivuye ku ngorane zo muri politiki mu butunzi hamwe no kubiza umwunganizi mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Ndikumana Jean de Dieu avuga ko bagiye gushira ingufu hamwe kugira bazoshike ku ihangiro bihaye mu gufasha abo bantu aho Nicola
bakaba biyemeje rero ko bagiye kurondera imfashanyo mu basanzwe bafasha muri ico gisata igihugu naco kikaba carakoranye n'iryo shirahamwe mu kurangura kino gitabo kugira ngo ashobore kwerekana aho ahakenewe gufasha hama tukaba twizigiye yuko nkuko bayitwemereye bagiye gukoresha inguvu zose kugira ngo bashobore gushika kubafasha kugira ngo bashobore gushikana mu ngiro ibihango twihaye twese
ariko kandi uyu mwunganizi mu bushikiranganji bw'imigenderanire n'u Burundi hamwe n'andi makungu Ndikumana Jean de Dieu asaba ko amakungu yokongereza uburyo na cyane cyane ko mu mwaka uheze amafaranga yarategekanijwe kugarukira kugera kuri bantu nikora atashoboye gukwira
ayo mahera ategekanywa kubiharuro biba byafatiweko no kuvuga loto y'ubukene abantu babagize kuba ko ari bose kandi si kuva ko ayo mahera mwabonye nko mu mwaka uheze ntibashoboye kuyaronka yose baronse ibice 61 ubu rero mwumvise akamo leta yabateye kugira ngo bashobore kurushiriza kugira ngo uno mwaka mwumva ibiharuro by'ubwo bukene byiyongereye bogeragiza nabo bagasumbiriza mu kurondera ubwo buryo hirya no hino kugira ngo bashobore gufasha
intara 15 muri 18 akaba arizo zikeneye ifashanyo na cyane cyane mu gisata cyo kwivuza hamwe no gufungura ariko kandi hagarutswe ku kibazo cy'ingwara ya karanda yateye impene n'intama izobandanya isubiza ubutunzi inyuma hamwe idatugijwe mu maguru mashya ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Ikigali naho ubushikiranganje bw'ubutegetsi bw'igihugu bwashizeho uburyo bwo gukurikirana no gukemura ibibazo by'abanyagihugu hakoreshejwe ubuhinga bwa none umenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi Ikigali aradusigurira
uburyo buzajya bwifashishwa n'abantu basanzwe bakoresha ikoranabuhanga kuri mudasobwa cyangwa kuri telefoni zigendanwa umuturage uzajya ujya gusaba serivisi ahantu bakayimwima cyangwa se bakamuhoza mu nzira azajya yifashishije uburyo maze asabe kurenganurwa Bobo Gakire n'umuyobozi mukuru w'agateganyo muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ashinzwe imikorere y'inzego z'ibanze yasobanura uko ubu buryo bugiye kujya bukora
umuturage ashobora kuyikoresha yohereza ubutumwa bugufi akoresheje telefoni kusobanukiwe ufite ubumenyi bw'ikoranabuhanga ashobora kujya kuri website ya Minaroc abakozi babishinzwe muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bakacyakira bakagikurikirana ariko ubu ngubu birakora haba kuri telefoni haba kuri email kandi dushatse feedback telefoni umuturage wazanye ikibazo turamubona
abaturage bamwe bari bafite umuco wo guceceka mu gihe badahawe serivisi bifuza gusa hari abemeza ko n'iyi gahunda nshya itazahindura byinshi kuko basanga kwandikira Minaroc ari nko kurega inzego babana nazo umunsi ku munsi
ubu ngiye nagiranye ikibazo n'umugabo aranta antana n'abana agenda ajya kwishakira undi mugore yagaruka mu rugo kazaje kwishyuza inzu amafaranga akayajyana kwa wa mugore nakajya mfasha kurera abana nabigejeje ko bayobozi b'umudugudu nta kintu kimwe banyemuriye nagiye mu kagari kagari bo byageze aho barambwira ngo nzajye ku rukiko ngo nta kintu bamarira ubwo rero njye mbona guhora ngenda nsiragira muri ibyo kandi ari ibintu byoroshye bakemura narabyihoreye ndatuza
ubu rero Minaroc irimo kuvuga ko uwo umuturage wazajya agira ikibazo bashyizeho nimero za telefone muzajya mwandika icyo kibazo cyawe murumva ari byabakemurira
aho ngaho waba utandukira ugiye mu nzego zo hejuru cyane iyo utandukire nabwo bibona ari ikibazo nanone kandi ntabwo minisitiri ajya kukwitaba umuyobozi akagaragara abanje kukwitaba kimba numva bitashoboka
batugira uko tuzaba dutanga mituweli nyine kugira ngo tubone uko twivuza ariko nubwo tuzitanga n'ubundi ntacyo badusayidiraho ubu ngubu naje narembye rwose nanegekanye ariko muri byose nta kintu bansayidiye
ubu barimo kuvuga muri Minaroc ngo hari nimero bagiye gutanga ku buryo mwajya mwandikira nk'inzego nkuru zisumbuye muvuga babahaye serivisi mbi murumva se bizakemura
simbizi buri imana yonyine niyo izabikora none nta n'umuntu uzi ko umwana w'umuntu watabishobora kugira ngo umuntu abigenza
byagiye bigaragara kenshi ko gace kasuwe n'abayobozi bakuru b'igihugu bakirwa n'ibibazo biba byarabuze ibisubizo cyakora ngo hari abaturage batajya banyurwa bagahora bazana ibibazo byabo kuri buri muyobozi wabasuye niyo byaba byarabonewe igisubizo kuri Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Francis Kaboneka avuga ko iyi gahunda izagabanya ibibazo abaturage bahora basubiramo kandi byarahawe ibisubizo
icyo tuyikeneyeho cyane nk'uko yari abivuze hari umuturage wazaga mu nzego z'ibanze agatanga ikirego bakagira uko bamusubiza akahava akajya muri Minaroc akahava akajya muri Primature akahava akajya ku Muvunyi iki gihe nitumara kuba twahuje aza urwego rwose ruzajya rubona ko hari igisubizo bamuhaye yo kujya kurubeshya nk'aho ari ikibazo gishyashye
umuturage uzajya ushaka kwandikira Minaroc azajya yandika ubutumwa bwe maze yohereze kuri 53 53 Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Kaboneka Francis yavuze ko abakozi babishinzwe bazajya babona ubutumwa bwoherejwe n'abaturage ibibazo byabo bigahita bikemurwa cyangwa se bikazashakirwa igisubizo bitewe n'uko ibibazo biteye abayobozi ba Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bavuga ko iyi gahunda y'ikoranabuhanga idakuyeho izindi nzego abaturage bajyaga bakoresha bakurikirana ibibazo byabo Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika Ikigali
Nyuma y'amezi agera kuri abiri ishami rya Unigita y'impunzi HCR rihagaritse imfashanyo rya risanzwe rironsa impunzi z'Abarundi zahungiye muri Congo ziyoboka umwigeme Zebia zanse kwiyandikisha kubera iyi myizere yabo. Abo Barundi cyo kimwe n'abafasha mu by'amagara y'abantu basaba yuko HCR yoraba ikabagarukira ko nayo handi ngo baratikira. Menyesha makuru ijuru rya Amerika muri Congo Vedaste Ngabo niwe yaduteguriye ino nkuru.
Tirandekura Teresa Foro ni umuganga ukurikiraniza impunzi z'Abarundi ziri mu Kamanyola avuga yuko kuva ishyirahamwe rya HCR rihagarikiye inkunga y'ibiribwa n'ubuvuzi yarisanzwe igenewe izi impunzi byatumye umubare w'impunzi zibasigwa n'indwara zitandukanye ahanini zituruka ku mirire mibi kandi idahagije urushaho kugenda wiyongera mu ivuriro ryo muri iyi nkambi.
Ikibazo cy'amagara y'abantu ngaha mu nkambi ni ikibazo gikomeye cyane. Kuva ku itariki ya 31 y'ukwezi kw'12 HCR igiye twabonye ibiharuro birebire cyane by'indwara ya malaria, by'indwara abana bagwaye indwara zo gufungura nabi bariyongereye, nabo bari basanzwe bari ku kabuyi kamaze guhagarara bake basubira inyuma. Twarabonye kandi izindi ndwara zivuye ku gufungura nabi, indwara zijyanye n'ibintu byo gukama amaraso, gukama amazi, gukama isukari zo bita hypoglycemie, bakaza ari benshi, umuntu akaza ari umuntu ahagaze neza kubona araryamye, wamuhaga serumu kari misukari ukabona rabyutse atashe.
None se abafite ikibazo cya kwashibo babangana gute?
Kubiharuro ni nka 42% ugereranije. Abariyongereye kuko mu ntango twari nko kuri 35-38%.
Ndayishimiye Alexandre ni impunzi yo mu Kamanyola twasanze agwaje umugwayi w'igifu mu ivuriro riri muri inkambi atangaza yuko bafite imbogamizi zo kubona amafunguro bagemurira abagwayi babo muri ibi bihe bahagarikiwe inkunga ndetse bakabuzwa no kuzajya bajya gushakira imibereho hanze y'inkambi.
Sindonka icyo ndamugira ko nta ndi bukure ntasohoka ndi bukure nyene nose nduteya tubaho nyene ntitumufata ko umugwayi wa isomazi kandi ibintu by'amarejime byinshi.
Mu gitondo byo mujye muri babivanye
mu gatondo sinzi umuntu natse amafaranga 200 n'amaguru turengarenga nyene nadutse nyene natumushiriye ubwo gusa ntaje tumara kubera ari batari twonyene tatwe tuba tumufashe iki
gusa. Nubwo abaganga bo muri inkambi ntacyo badakora kugira ngo bakurikirane imibereho y'izi batakambira abagira neza ko bagoboka abana n'abagore batwite ndetse n'abasaza kuko aribo bakunze kwibasirwa n'indwara zituruka ku mirire mibi.
Ni ikibazo gikomeye cyane ku bijyanye no gufungura nabi, ahubwo turabuze induru bashobora kutugarukira ko tugarukire ko nko kubana bo ni ingorane. Abana bahora bafasha ababyeyi duho kwa twumuzi ntabwo igishoboye ngubu zaraheze baraho, umwana uramubona yahora ahagaze kubona ko arasinzira gusanga umwana yashushe amuzanye kwa muganga duhiga malaria tukayibura mugaba munsi twafungura kubona umwana arahagurutse arakiza atanguye gukina.
François Ndayisenga userukira impunzi z'Abarundi avuga kandi ko batewe impungenge n'ikibazo cy'indwara zishobora guturuka ku isuku rikeya mu gihe HCR izaba yahagaritse imfashanyo y'amazi, dore ko kimwe cya kabiri cy'amazi yakoreshwa muri iyi nkambi imodokari ya HCR ariyo izijya kuyavoma.
Ikibazo cy'amazi girakiza n'ingorane nyinshi cyane kuko impera z'uku kwezi baratwugarira amazi abo ba HCR bahora badufasha imfashanyo yose izobihagaze. Ni ukuvuga rero ko twe tutazoronka ingene tujya kuvoma amazi, murazi ko ari bwo buzima, indwara zigira zongerekane, babe baritega korera, babe baritega macinya, hama abantu nibapfa ntibabe baritegurira guhamba, naye handi bataduhaye amazi ibararirago.
Mwumenya yuko izi mpunzi ziba Kamanyola zatakaje imfashanyo y'ubuvuzi n'ibifungurwa zari zisanzwe zihabwa na HCR kubera zanze ingingo y'iryo shyirahamwe ryo kubarugwa yifashishije ikoranabuhanga. Uburyo izi mpunzi zihamya yuko bunyuranyije n'imyizerere yazo. Bedatse Ngabo kubw'ijwi rya Amerika, Kamanyola ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Mukanya Isase mugenzi wacu eje ni Mukankusi mu kiganiro c'amagara y'abantu.
Kuri ijwi rya Amerika ikaze mu kiganiro cy'ubuzima. Ku mpinja nyinshi ku isi ubukene bisobanuye urupfu. Raporo ya ONU iheruka ivuga ko impfu z'abana bakimara kuvuka mu bihugu bikennye kurusha ibindi ku isi ziri hejuru y'iz'abana bavukira mu bihugu bikungahaye inshuro zirenga 50%. Nibyo turebera hamwe muri iyi minota ikurikira. Ishami rya ONU ryita ku bana UNICEF ritangaza ko abana bavukira mu bihugu bikennye, ibihugu birimo amakuba akomeye kurusha ahandi ku isi, bahura n'ibyago byo kuba bapfa inshuro zirenga 50% ugereranije n'abavukira mu bihugu bikize cyane ku isi n'ibirimo umutekano. Ubushakashatsi bwakozwe ku bihugu 195 bwabonye amakuru ateye ubwoba ku byerekeye impfu z'abana ababa bakemara kuvuka mu bihugu bikennye ugereranije n'abavukira mu bihugu bikize. Ubwo bushakashatsi bwabonye kandi ko inyinshi muri izo mfu zashoboraga gukumirwa. Ku kigereranyo ya raporo ivuga ko 27 mu bana 1000 bavukira mu bihugu bikennye bapfa ugereranije n'abana 3 bapfa ku 1000 bavukira mu bihugu bikize. Ubushakashatsi bwa UNICEF bwerekana ko ibihugu 8/10 birimo amahirwe make yo kubaho ku bana bakivuka biri mu majyepfo y'ubutayu bwa Sahara. Ubuyapani buza imbere mu bihugu bipfamo abana bake bakivuka. Habarwa umwana umwe upfa mu 100 bavuka. Ikigega cy'umuryango w'abibumbye ishami ryita ku bana UNICEF itangaza ko nubwo hari ibintu bikomeye byagezweho mu kugabanyaho icyakabiri umubare w'abana bapfa batarageza ku myaka 5 y'amavuko, atariko bimeze iyo bigeze ku bana bakivuka. Umuyobozi muri UNICEF Meg French avuga ko ibyavuye mu iperereza bibabaje, abisobanura muri aya magambo.
There are 2.6 million babies who die every year in their first month of life. And that is equivalent.
Hari impinja 2,000,000 n'600,000 bapfa buri munsi mu kwezi kwa mbere k'ubuzima bwazo, kandi abo bana bangana n'700,000 buri munsi n'abana bakeneye kwitabwaho. N'agahomamunwa kubera ko inyinshi muri izi mpfu zishobora gukumirwa. French avuga ko 80% by'impinja zipfa zikimara kuvuka bazira kuba bavutse batagejeje igihe, bigaturuka ku bibazo babahuye nabyo mu gihe cyo kuvuka cyangwa se uburwayi, icyo bita infection mu Gifaransa, nk'umusonga n'ibindi. Muri uku kwezi UNICEF yatangije umugambi waguye bise Every Child Alive, bisobanuye ko umwana wese afite uburenganzira bwo kubaho. Uwo mugambi ugamije kugabanya impfu ziboneka mu mpinja zikivuka. French uyoboye umugambi w'ubukangurambaga waguye yabwijwe rya Amerika ko hari uburyo bworoshye ingamba zidahenze rwose zishoboka no mu bihugu bikennye kurusha ibindi ku isi zakwifashishwa mu kugabanya umubare munini udakwiye kwihanganirwa w'impfu zibasira impinja.
We know that one of the things that would help babies the most is to be born into a safe pair of hands. So,
turabizi ko kimwe mu bintu bishobora gufasha impinja ari ukuvukira ahantu hatekanye umubyeyi ari kumwe n'abantu babiri babihuguriwe. Bivuze umubyaza wahuguwe, umudogiteri cyangwa se umuforomo cyangwa umuforomakazi. Mbere na mbere ntukeneye ibitaro bihambaye. Ubashije kubona umukozi w'umuvuzi wabihuguriwe ushobora kujya mu baturage, iyo mu byukuri yaba ari intambwe ya mbere ikomeye. French avuga ko ibindi bisubizo byagaragaje umusaruro mu gukumira impfu zibasira impinja zikivuka birimo kubasha kugera ku mazi meza asukuye, uburyo bw'isuku bwo kwica udukoko dushobora gutera indwara, konsa umwana mu isaha ya mbere akimara kuvuka, kwiyegereza umwana akumva ubushyuhe bw'umubiri wa nyina, hamwe n'imirire myiza. UNICEF irasaba za guverinoma gushora imari mu bikorwa byo kuvugurura inzego z'ubuvuzi zijegajega. Ivuga ko kubonera ababyeyi n'impinja zabo amazi, isabune n'umuriro w'amashanyarazi nabyo bizafasha kurengera ubuzima. Inshuti z'Ijwi rya Amerika, aha rero niho dusoreje ikiganiro ku magara y'abantu, ikiganiro cy'ubuzima. Mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Tubifurije mwese ubuzima buzira umuze.
Ngaha rero nshuti bakunze duce dusozerera ikiganiro cyacu iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze mwe mariko muratwumviriza, ariko imbere yuko duhana gahindukira reka mu nkunze ndabatumire mu biganiro byacu biri imbere. Muri byo harimo ikiganiro muri Isanga muzakurikira kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda, igihe cy'isaha imwe, igihe cy'isaha 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi, igihe cy'isaha imwe n'igice naho aza ko ari amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Kuvyerekeye kino kiganiro naco iwanyu mu ntara kuva kwa mbere gushika kwa gatanu, kwa mbere turabashikiriza amakuru avugwa mu ntara zitandukanye, kwa kabiri turabashikiriza tukongera tukabarengereza ko n'ikindi kiganiro ikiganiro c'abanyedini ku munsi wa gatatu nkano mango naho turabarengereza ko ikiganiro c'amagara y'abantu ku munsi wa kane nayo makuru avugwa mu ntano mu makambi tukongera tukarenza ko iriko biranuganurwa ku mbuga ngurukana bumenyi kwa gatanu naho tukabatahiriza abanyu mwakoze rero mwe mwatwumviriza Diane Nahazwe Innocent Kimenyi hamwe na ingenieur Jo twari kumwe mu biganiro by'uno mwanya tuyifurize umunsi mwiza